Y de Radio Hiswi de América. Y Radio Hiswi de América esta mañana en Washington, de en Kirundi, en Rwanda. Y de Venezuela, en Chutimo, en Tramani, en Frédéric Mondekije, Murundi, umutwe mira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi ku FM 88 n'ibice bitatu biradio inshuti ya bose no ku FM 104 n'ibice bitatu ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kurisa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatunganije inama n'abacamanza uyu munsi kwa kabiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura intumbero nyamukuru kwa rwutera kamu abacamanza kugira ngo bikebuke barandurare imizi biturire birangwa mu mabanga yabo
kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore ngasanga nta komine n'imwe buzemo n'ibiburiburi abantu 50 bariko barari barizwa n'iki ubutunga
Uyu munsi kwa kabiri ishuri ry'abakobwa b'Abanyafurikanistani biga bacumbikiwe mu buraro ryimuriwe by'agateganyo mu Rwanda hamwe n'abakozi n'ababyeyi babo bana Isenabre yahoze ari perezida w'igihugu cya Chad yagiriwe n'ibyaha byo mu ntambara itabye Imana mu gihugu cya Senegal Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku rupfu rwa Isenabre yahoze ari perezida w'igihugu cya Chad yari yagiriwe n'ibyaha byo mu ntambara yitabye Imana ari mu gihugu cya Senegal inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo
yitabye Imana uno munsi ku wa kabiri afise imyaka 79 nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Senegal yarongoye Chad kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1990 inyuma yuko atembagaje uwo yasubiriye gukuni Wedei abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe baraborezwa igufa abandi barafatwa ku nguvu ku ntwaro yiwe yarangiye igihe yatembagazwa mu mwaka w'1990 yakiswe n'amagara ari mu munyororo haheze ndwi imwe yajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar imbere yuko yimurigwa mu bitaro bikuru aho yasandabiye uno munsi kuwa kabiri ingwara yamuhitanye gushika ubu ntiratangazwa inyuma ruwanza rukomeye rwabereye muri Senegal mu mwaka w'2016 aho yari yarahungiye inyuma yuko akuriwe ku butegetsi Abre yakatiwe igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose ku byaha byamwagiye byo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kuba yategetse kwica no kubariza igufa abanyapolitike batavuga rumwe na leta ibihumbi n'ibihumbi Isenabre azomenyekana mu mateka nk'umwe mu bategetsi batwaje gahotoro kurusha abandi umuntu yagandaguye abanyagihugu biwe azimanganije ibisagara bizima yarungikiye inteko ziwe abafasone kugira bafatwe ku nguvu yongera boreza igufa abamugwanya
urakoze Fidele abarwanyi b'umurwi al-Shabab bakoze igitero ku ikambi y'igisirikare cya Somalia bafata igisagara kiri mu gice cyo hagati mu gihugu ni inkuru dushikirizwa na Fidele Niyongabo
Icyo gisagara bafashe cyari kigaruriwe n'inteko za leta mu ntango z'ukwezi abanyagihugu bo mu gisagara cya Amara mu ntara ya Galmudug batangaje ko igitero c'abagwanyi ba Al-Shabab cabaye mu gitondo cyo munsi kwa kabiri catanguye igihe umwiyahuzi yahiga inteko zidasanzwe za leta yituritsa na bombe inteko za leta zifatanije n'inteko zidasanzwe zishuye n'ibitero by'indege z'ingwano zica abagwanyi batari bake nguko bimenyeshwa n'itangazamakuru rya leta atabirengaho ryatangaje kubakomeretse canke abishwe hamwe n'uko ibintu byifashe mu ikambi y'igisirikare yatewe n'igisagara cyafashwe Amara ni gisagara gikomeye kiri ku ibarabara rijana mu gisagara cha Harardere ciziziwe n'umugwi Al-Shabab Radio Andalusia Al-Shabab yatangaje ko abagwanyi b'uwo mugwi aribo bakoze igitero cyo munsi kwa kabiri mu gisagara cha Amara yatangaje ko bafashe imodoka 14 n'amakamyo 10 ashigwamo ibikoho bikomakomeye mu ntango zo kukwezi inteko za leta ya Somalia nizo mu ntara ya Galmudug zari zigaruriye igisagara cha Amara cyari kimaze imyaka 10 kiri mu minwe Al-Shabab
Dusubiye kugushimira Fidele perezida mushasha wa Zambia Hakainde Hichilema yiyemeje kugabanya amadini igihugu gifise inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo
yamenyesheje ko amafaranga igihugu gitegekanya gukoresha arengewe n'amafaranga yo kuriha amadini igihugu gifise ivyo Hichilema yabitangaje igihe yarahira mu mabanga ya perezida Girandwi w'igihugu cha Zambia ni nyuma yuko atsinze n'amajwi menshi perezida yarahari Edgar Lungu mu matora yabaye mu ntango zo ku kwezi abaye ubugira gatanu umugambwe utavuga rumwe na leta ushika ku butegetsi biciye mu mahoro kuva igihugu cikukira mu mwaka w'1962 Hichilema ategerezwa muri iki gihe kunagura ubutunzi buremewe n'amadeni igihugu gifise ibiciro by'ibidandazwa bidahinguye biguma bihindagurika ku masoko mpuzamakungu hamwe n'ikiza cha COVID cumi n'icyenda. Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afrika cyo mu gihe cy'ikiza cya COVID-19 cyananiwe no kuriha amadeni yacu mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2020. Perezida Mushasha Hakainde Hichilema yatangaje ko mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye amadeni igihugu gifise yabaye umurengera mu byagabanije ubushobozi bw'igihugu bwo gushyira mu bikorwa imigambi y'iterambere. Yamenyesheje ko bategerezwa gusubiza ibintu uko byari imbere yaho. Zambia ifise amadeni y'agaciro k'imiliyari 12 y'amadolari.
Muri ko murabandanya komeza iradio ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika biyaga binini. Amakuru yo mu karere ka Afrika biyaga binini tuyatanguriye mu Rwanda. Rwanda rugiye kwakira abanyeshuri 250 abanyafganistani yongereye ko abarezi n'abavyeyi babo bana. Abanyeshuri nabo mu ishuri ry'abakobwa gusa abanyafganistani biga bacumbikirwa mu kigo. Amakuru yemejwe n'umuyobozi w'iryo shuri yavuze ko babaye bimuriwe amashuri yabo mu Rwanda mu gihe cy'igihembwe kimwe. N'inkuru dushikizwa n'umugenzi wacu Tima Ishimwe.
Abo banyeshuri nabo mu ishuri ryitwa The School of Leadership Afghanistan SOLA ryigamo abanyeshuri 250 b'abakobwa biga bacumbikirwa mu kigo. Niryo ryonyine ryigisha ricumbikiye abakobwa muri Afghanistan. Ku rukuta rwe rwa Twitter, umuyobozi w'iri shuri ryigisha ibijyanye n'imiyoborere Shabana Basij Lasik yavuze ko mu cyumweru gishize aribwo barangije gutwara bano bakobwa babavana mu mujyi wa Kabul. Abandi bashoboye gukura muri Afghanistan harimo abarimu, abakozi n'imiryango yabo. Basij Lasik yavuze kandi ko ubu bose bari mu nzira berekeza mu Rwanda baturuka muri Qatar, aho biteguye gutangira igihembwe cy'amashuri mu mahanga ku banyeshuri babo bose. Kuri ubu butumwa bwiyanditse kuri Twitter, Basij Lasik yakomeje avuga ko hari abantu benshi bagize uruhare rukomeye muri uru rugendo, aho yagize ati "Nubwo ntabasha kubashimira mwese hano, ariko ndashaka ku buryo bweruye gushimira leta ya Qatar, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwose badufashije." Mu rurimi rwa Pashto rukoreshwa muri Afghanistan, SOLA bivuga amahoro. Intego nyamukuru y'iri shuri rya SOLA ni uguha abakobwa b'Abanyafuganistani urubuga rwo gukarishya ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi. Abanyeshuri barangije muri iri shuri baba baratojwe ko uruhare rwabo ari ukuzamura umuryango, ndetse no kumva ko bakwiye gushyira imbaraga zabo hamwe bakagira uruhare mu buyobozi, bumva ko bafite imbaraga zo guhindura ejo hazaza igihugu cyabo. Abana b'abakobwa biga muri SOLA baturuka mu ntara 28 kuri 34 zigize igihugu cyose. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko iri shuri rya SOLA ryimutse ariko atari bya burundu. Yavuze ko bateganya kumara mu mahanga igihembwe kimwe gusa, mu gihe ibintu byabisubiye mu buryo bagasubira muri Afghanistani. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda nayo yasubije Madame Basij Lasik ku rubuga rwa Twitter ivuga ko biteguye kwakira ishuri rya SOLA, aho bazaba bakomeza amasomo yabo mu Rwanda. Nubwo ariko intego y'iri shuri ari uguha urubuga abakobwa mu kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu, hari byinshi umuntu yakwibaza niba bizagerwaho mu gihe igihugu cyafashwe n'abataliban batahwemye kubangamira uburenganzira bw'umugore. Ubwo bari ku butegetsi mbere y'imyaka 20 ishize, bari barashyizeho amategeko abangamira abagore kujya mu mashuri no mu tuzi. Ishuri SOLA rikaba ryarashinzwe nyuma y'ubutegetsi bw'abataliban, ahanini mu rwego rwo gufasha guhindura imyumvire y'uko umugore atagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi. Hari hashize igihe gito Basij Lasik ashize ahagaragara video atwika inyandiko z'abanyeshuri be kugira ngo abarinde abatalibani. Ubundi butumwa yanditse kuri Twitter yavuze ko umutima we ubabajwe cyane n'ibiri kubera mu gihugu cye. Basij Lasik yavuze ko mu gihe yari Kabul areba abanyeshuri be, yabonye abantu bafite ubwoba, uburakari n'abandi bafite ubutwari. Yavuze kandi ko yabonye abandi bana b'abakobwa b'Abanyafuganistani bari mu kigero nk'icy'abanyeshuri be basigaye batagira kivurira. Basij Lasik yavuze ko icyo asaba isi ari ikintu kimwe gusa, no kudakura amaso ku Banyafuganistani mu gihe abo bana b'abakobwa badashobora kuvaho. Ati rero rwose ntimureke ibitekerezo byanyu bijya kure, uko ibyumweru bigenda bishira muhanga amaso kuri bariya bana b'abakobwa. U Rwanda ruri mu bihugu 13 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko bwemeye kwakira by'agateganyo impunzi zituruka muri Afghanistani. Kugeza ubu nta mubare uramenyekana w'impunzi z'Abanyafuganistani u Rwanda ruzakira n'igihe bazagera mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Leta y'u Rwanda kugira ngo imenye igihe izi mpunzi zizatangira kugera mu gihugu, ariko kugeza twandikiye inkuru twari tutarabasha kuvugana nabo.
Dukubitire mu Burundi havugwa ibiturire vyiraye mu rwego rw'ubutungane bituma igihugu gisubira inyuma abarundi nabo bagahitamo kwihanira kuko badatunganirizwa. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu nama yakoranye abacamanza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Iyi nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hategimana.
Iyo nama hagati y'umukuru w'igihugu n'abacamanza yabereye ku ishuri ryisumbuye rya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura kuri uno wa kabiri. Umukuru w'igihugu ashavuye cyane yamenyesheje abacamanza kwa kazi bakora karangwa mu biturire. Ivyo biturire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko adashobora kuvyihanganira kuko bisubiza inyuma igihugu bigakiza bake. Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza guhinduka bigishoboka.
Kubona abarundi bantora bakashira imbere yaho ngo ndabarongore ngasanga nta komine nimwe buzemo n'ibiburiburi abantu 50 bariko barabi. Bari bari iki utunga mbwira umukuru w'igihugu wacu iki ndagenda mu community nyeri cyo umukuru w'igihugu twebwe ingorane dufise ni kibazo cha chamanza ubukene dufise tubutewe na chamanza ubuntu kiro kurubanza utagurishije impene utagurishije inka utagurishije itongo ndo gitunganire kandi akabwira bati ni habu bwo ubwicanyi buri ko bara muri iki gihugu butegwa n'abacamanza iya tamu chamanza ariho baramwicira ubunyene mwohinduka ubunyene ubuhu uburundi kwa chamugira mahora atagira kwangana.
Ivyo umukuru w'igihugu yashikirije vyashimangiwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yahoze arongoye ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu amenyesha ko mu matohoza bakoze uno mwaka naho icegeranyo kitaraje habona mu bisata bitandukanye vy'igihugu hose bidogera cyane abacamanza. Ivyo bakunze gushikiriza ubwo gwego bw'umuhuza n'abanyagihugu bakirwa nabi n'inzego z'ubutungane imanza zidashirwa mu ngiro kandi zaciwe izimara imyaka n'imyaka zitagiye habona abafungiwe ubusa kubera ibiturire. Ivyo umuhuza yemeza ko biboneye mu matohoza bakoze
ibice birenga 82% kwijana byabene igihugu bavuga yuko batishimira ingene abacamanza bakora ikiganiro turagisura mugabo ibyangwa tukiranda public kuko turabaza ibibazo bitandukanye duhereye mu bene igihugu tukaja kubatowe tukaja mu baserukira madina mashingiro bisata bitandukanye aha muca mwumva yuko imwe n'icyo mukuru w'igihugu yari karavuga atariya busema muri baba bene igihugu 50 canke barenga hagiye hose usanga bari ko baridoga natwege twagize amatohoza ameze muye nuko aho dusanga ibice bishika 82% dusanga batishimira ingene ubutungane bubatunganiriza.
Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye ishira hamwe ry'abashingwa manza bajejwe kuburanira abahohotewe b'abarundi mu masenare mpuzamakungu mpanavyaha ngo iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ntihumuriza amenyesha ko kubona afata ako kanya agakoranya abacamanza akabagabisha ari biza ariko ko bidahagije
turavye igihagararo ciwe nk'umukuru w'igihugu umushikiriza manza kizigenza no vuga magistrat supreme hategerezwa gufata ingingo akabwira kumbure nka ministere publique ati nimugira amatohoza akomeye kuri abo bantu bose bagirizwa ivyo bintu kugira abahandwe habe akarorero ivyo nivyo vyiza vyari kwerekana yuko hashoboye ko bikintu gikomeye abandi nabo bagashobora no gukugwa mu kazi kugira no busigaye abone akarorero abone ivyo ari byo ko kujya ruswa gutegekwa gukora ibintu nk'ivyo bigayitse bya biteje isoni niceyi ugwego ugubutungane atari ibintu byo kwanjanjwa ko atari ibintu byo gufinatisha.
Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye abo bacamanza ko bovavanura nabo bose barye biturire mu kubashengeza kuko babatukisha yabasavye ashimitse ko imanza zose zacitse zitegerezwa gushirwa mu ngiro izitaraburanishwa nazo zikihutishwa. Yaciye amenyesha abo bacamanza ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka bazongera guhura kugira barabe ko ivyo yabasavye bavyubahirije. Desire Hategimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho bamwe banyagirwa ba ibuvira baripfuza ko abashiranje 10 buramatari w'intara ya Kivu yo manuko Teo Ngwabije yagenye bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo cy'amabarabara biraje ishinga ababa muri iyo ntara ya Kivu yo mu manuko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ndabo ari ibuvira.
Muri guverinoma nshya y'intara ya Kivu yepfo igizwe n'abaministre 10 n'abakomiseri jenerali 3 ndetse n'abanyamabanga 3 muri abo baministre basha bahawe imirimo barimo 5 bari abadepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu yepfo ndetse n'abandi baministre 2 bari muri guverinoma Teo Ngwabije yarayakuyeho nyuma y'imyaka irenga 2 bari bamaze bakora bose muyoboke numwe mu baturage batuye muri Uvira akora muri serivisi y'ubutaka asanga icyari gikorwa cyiza kuba guverineri yashizeho indi guverinema nshya kuko yasimbuje yagiye igira intege nke mu gukemurira abaturage ibibazo bibaraje inshinga
hayagaragaraho imbaraga nke cyane mu butabera bitewe n'ibirego byagenda bigaragara bizanwa n'inzego zose zitandukanye n'amakominoti atandukanye ndetse no mu rwego rwa gisirikare ibirego byinshi byagiye biregwa gisirikare ariko nta kintu na kimwe kigeze gikemuka ubwiye nanone mu butegetsi muri ministeri ya interiyeri nayo yagaragaje imbaraga nke cyane mu buryo bwo gutuza abaturage urabona nk'ejo bundi hari abaturage bagiye basenyuka deplace basenyerwa muri Rurambo baje zagegera hari abandi bagiye bava hirya no hino ariko ugasanga ministeri ya interiyeri ntabwo bifata nk'ibyayo ahubwo urasanga bigira nk'abashyitsi mu masferi bagomba gukora
bamwe mu baturage batuye muri Uvira basangiye guverinoma yari ikwiriye kwibanda ku bibazo by'imihanda kuko byatumye hatabaho imigenderanire hagati ya za teritwari Felix Serugayi dumwe mu baturage batuye muri Uvira
umuhanda bita RN5 ni kuvuga kuva Bukavu kugera no Uvira Fizi na Kalemi bagomba kukora ku buryo bafasilita ibicuruzwa n'abantu kuva uturutsa kuri ya Bukavu manukuza Uvira ngomo yose nta modoka zihanyura abantu babagomba kunyura mu Rwanda kugira ngo bagere Bukavu hari ingiye kimusanga umwanda wakatitse ugasanga nyine communication entre Bukavu Uvira bidashoboka aho ni kibazo kuva hano urora Baraka ara hantu abantu batabasha gucura imihanda n'imodoka zitagenda ugasanga abantu barimo baranyura mu mazi kugira ngo baze gushika Baraka ubwo rero nibazo by'ubucuruzi ugasanga ni kibazo imihanda muri make irapfuye
uyu mugabo akomeza kuvuga yuko bifuza yuko ni kibazo cy'umutekano mu kurangwa muri Fizi Uvira na Mwenga iyi guverinoma yashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bateshejwe ibyabo babone uburyo basubiraho bari basanzwe batuye
icya mbere ni nuko yashyira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe umutekano ikawugarura mu baturage ikagarura icyizere hagati y'abaturage n'abasirikare hanyuma abantu bakaganira bakageraho basubira mu ma village yabo atandukanye ico ni ikintu ca mbere cingenzi igomba kudukorera
kubera ibibazo byo kutagira imihanda usanga bamwe mu baturage batuye muri Uvira bakoresha ibicuruzwa birimo amakara biba bivuye mu bindi bihugu
biribwa birahenda kuko naho babihinga kuva ngo bibeho bigege magara centre kubera imihanda mibi biragoye bigatuma rero nibikiro bizamuka mu magara centre na makara rero dukoresha ubu ngubu dukoresha makara avuye Zambia avuye Tanzania avuye Burundi kubera aho twayakuraga iwacu imihanda yarapfuye nta buryo avayo ngo agere hano mu magara centre amakara araza muri bato avuye Zambia akaza mu mabote avuye za Tanzania
ku rubuga rwa Twitter rwa guverineri Teungwabije yavuze yuko guverinoma nshya yashizeho ahanini igizwe n'abantu bashya muri bo harimo bice 25% by'abagore kandi ko yashimiye ikipe yasimbuje ku mirimo yakoze Veda Singapu ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira mutara kivuye
tubibutse inshuti mwese ko mwe kumara bandanya kumviza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ingoga hamwe ingovu umuntu agira mubiri bishura kugereranywa no muyaga nkuba nkuko umfasoni Luminata Minani umuhinga mu gisata cy'amagara y'abantu gukoresha iminwe umuntu mu kugarura ingufu n'ingoga mu mubiri wundi iyo byagabanutse yabiganiye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka tumutega amatwi mu gice cy'ikiganiro bagiranye
uhejeje kubivuga umubiri ni nk'urutsinga rw'umuntu ni nk'urutsinga rutwara amatara ego be wamaze kubivuga amatara acitse urarabira acikiye urutsinga hanyuma bakagunga cyangwa ugahamagara umufundi kugira ngo ushobore kugumya electricity.
Mwabanza mukatubwira Madame Luminata aho muri New York muri leta ya New York kugira ngo mutangure ugufasha abantu muri ubu buryo mwabitanguye gute ubwo buhinga bwo gufasha abantu byavuye kuki kugira ngo mu butangure tubwire muri makingene watanguye
ubivuye natanguye kera cyane natanguye mu 2002 2015 kuko nsanzwe mpora mu byerekeye kubungabunga amagara y'abantu cyane cyane abantu bamaze gukura dushimikiye ku bihimba by'umubiri birwaye cyane bitarwaye uko bimeze kose birakenera ingufu nka kugitse mu gitondo ushika ku kagoroba zamaze gutituka ukungura rushe twabitanguye rero kubera dusanzwe tubikoresha aho dukorera mu gufasha abantu ariko rero mu byumve mu kuvura ntidutange imiti ngo dufasha kunga ibihimba by'umubiri yataye izo nguvu tukazikura nk'uko wavuze kuri elektricite tukazikura aho ziri tuzishyira mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri bizibuze dukoresha rero amaboko yacu dukoresha iminwe arizo twokwita energy ziri mu minwe kugira ngo twungunganye ibihimba by'umubiri bibuze ako kariro canke ito ngufu kugira ngo umuntu aguma atembera twabonye rero yuko abantu bakuze inguvu zama zatakaye kandi birumvikana kubihimba biguma bitakaza inguvu urwaye cyangwa utarwara ubwo urwaye hoho ego nyene n'agateka baronka n'agateka agateka umutekano umutima wawe twabonye rero ibyo bintu bidafata umwanya muremure bidafata n'ingufu kandi atacyo byonona ku mubiri ko twobishimikira ko tukabibandanya ubu rero mbere n'abahinga bavuga kwa muganga babonye ko ubwo buryo bushobora kunganira imiti y'ikizungu gufasha abantu kuva mu bitaro n'ingoga icyo gituma twahavuye tubitinyima tararako turaronka n'uburenganzira urupapuro rudufasha gufasha abantu biciye mu mategeko
none bifata umwanya ungana iki kugira ngo umuntu yige ubwo buhinga bwo gufasha abandi hakoreshejwe iminwe nyene yahawe n'Imana bifata akanya kangana gute kugira ngo wige ubwo buhinga
byadufashe imyaka itatu kugira ngo turonke isetifika yabyo twadize hamwe n'abapfura mu byere batavugije imiti izo twita American Holistic Association abantu b'abavuzi batarinda kuvuza imiti y'ikizungu cyangwa imiti y'ikirundi byadufashe rero ku kanya turabinonosora ubu turabikoresha aho duherereye muri New York turabikoresha ku bantu bafise ingorane zitandukanye nk'abantu bagwaye indwara twibanire nka za kanseri urabona ko iyo bagiye mu bitaro bajya kuma kimiyoterapi dukoresheje rero iminwa yacu Imana yaduhaye turashobora gukura ubumara bwa kimiyoterapi turashobora kugabanya umuntu agatungane mugabo ntubyumve gutyo ntareka gufata imiti umugabo ariko biraheza bikamufasha ubwo bumara bw'iyo shimiyoterapi bukagabanuka
uko gusinzikara aba yagize n'izo nguvu aba yataye muri iyo terapi yaba yagize
abandi dukunda gufasha n'abantu bagwaye nk'ibikomere abantu baheruka ku mbugita abo nabo kubera ubwo buryo nyine turababafasha ibikomere gupfunga n'ingoga bakabona ko bakava mu bitaro bwa n'ingoga hari naho ubwo utarwaye urashobora gukoresha ubwo buryo kugira ngo utekanize ku mutima
Ego Murakoze cyane mwoshishikara mutubwira neza na neza nkuko wabivuze mukoresha iminwe Imana yabahaye tubwire neza na neza ingene mufasha umuntu ingene mumukora bigenda gute ubwo buhinga bukora gute
ubwo buhinga dukoresha igitanda tuba dufise agatanda hajya abantu bagenda kuri physiotherapy urabona barakuryanta ku gitanda nturinda gukura impuzu wambaye impuzu ziwawe aho hantu haba ari ahantu hatekanye hanyuma tugatangura uwo muntu wese uko ari kuva ku muco gushyira ku maguru dushyira izo nguvu mu bihimba by'umubiri kuva ku mutwe gushyika ku maguru ukazibona umuntu aratekanye ngabo rero nk'uko yumve gutyo tukabanza tukamubaza aho yumva ababara cyane aba yatubwiye ingorane ziwe hanyuma rero dukoresheje imiti yacu baheza tugakwiragiza izo nguvu mu bihimba by'umubiri dushimikira cyane cyane ku gihimba yumva abababara
ni ukuvuga mugenda muramukorakora n'iminwe n'intoki aho hantu aba yumva intege zabaye nke
naho tutamukorakora izo nguvu zirashika ntitumukorakora nka kujya abantu bagira physiotherapy ubwabo just light touch kumukorakora buke buke mukorakora buke buke ukumva ukumva akumva aramerewe neza hariho rero n'ubundi buryo duheza tugakoresha kuri ibyo bihimba by'umubiri bisanzwe bifite ingorane kugira ngo byungikanye n'ibindi bihimba bisanzwe bifite izo nguvu tuzikuraho izo nguvu ziri zija mu kibanza cy'ahandi zikiriho
ego mwavuze ko ubwo buhinga mwabwize cyane cyane ahantu mwari musanzwe mukora musanzwe mufasha abasaza abantu bakuze none ubwo buhinga bufashwa abantu bakuze bonyine cyane n'abana n'abari hagati na hagati y'imyaka nabo nyine bashaka gufashwa muri ubwo buhinga
navuze ku bantu bakuze kuko ariho bashimikira cyane cyane ariko n'ubuhinga ushobora no gukoresha ku bikoko ushobora gukoresha ku bana ushobora gukoresha ku bikoko ushobora kubikoresha mbere no kubiterwa so ni n'uburyo dukoresha ku kiremwa Imana yaremye ashobora kuba ari kiremwa muntu kiremwa gikoko cyane igiterwa umunsi rero reka tuvuge ku byerekeye ikiremwa muntu umuntu akuze umwana cyane ubundiwe
ego iyo umuntu afashijwe muri ubwo buryo inzo nguvu zigasa n'izigarutse kumbure namwe mushobora kuba mwarabufashijwemo avuga gute awiyumva amerewe gute yabyutse yavuye kuri ako gatanda muhejeje kumufasha
benshi mbere baratekanirwa cyane hari abacha bashaka kuguma bibereye aho nyine bakijyane ubwo kubera babafishe n'ibindi bakora turaheza tukababyura ariko baratekanirwa ku mutima intuzega aho bari bafise ububabare bukagabanuka mu gihe nariko ndabinonosora hariho ubona koreye ko asubiye kwa muganga yari yabazwe mu gikirita hanyuma igikomere girakira asubiye kwa muganga erega muganga ntiyibagize igituma yashoboye gukira n'imboga yavuze ati ikize miracle
yego mva ko n'ibitangaza bikora no ku gikomere
n'igitangaza ko yaciye akira n'imboga bari baje ngo azimu kumagenda n'ubu niyo duhuye aravuga ati sinasubiye kwa muganga bwa bundi mugabo mubyumve neza ntibaheza baca bahagarika imiti ngo nuko bajya
Juti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru turashimye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edir Rwemaniwe yarabihagarariye turashimye namwe juti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza.